anda aquí en la sendera. No, como que tú ya sacamos un tan heredero. Me lo tapan de pan.
Ahoni murugo kwa Serafini Lambona w'imyaka 35 w'umukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko kumetera 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntera cy'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko nahamaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira
baramugaye none byadufashe turabana batonye papa yarapfuye ntawuhara njye mbona ubutumwa kandi bumeze nabi ndagenda hajya haruguru bakankakucumira nabo niyo nari mvuye mu kanya
abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku bujurire 10 mu gahinda gashaka kumwica umupfasoni Lambona yiganije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye
abana bafashwe n'ubumuga papa w'abacara abantu sinzi n'irengero ryiwe nanje ubu ndagwaye ndarembye ndiko ndiyumvira kongera nanje ndarebe ko nabata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara ababanye bahora bamfasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura n'inzu tubamo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora
nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara
umwe aryama hasi mbapfu zikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidudagura nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agataye ko kuba nodandaza nkaronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe ryiwenze iyo yagiye aba bana nahora nshingera agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye ubu ndagwaye ndarembye nta mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimbye we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi
Webe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arico umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sababyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubuhoho byaranagakoze yahora n'abajana no gusega ubu nibakibajana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu wiyumviye ko niwe abahereza urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarara inzara
urunganwe narwo nka Jean-Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara vraiment kubona nabo birirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vraiment mpora mbaba kandi nabo bakaba batagira n'ububafasha mbabo nawe nabagwaye ntakaba bafise icyo yobarondere bakirirwa baryamye hari n'igihe birirwa inzara batashobora kuronka icyo kurya
ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuit Bukuru aserukira urunani rwa amashirahamwe ajeje wateka k'abana Fenadeb mu Rugombo nawe nyine aratabaza
amashirahamwe ajeje wagateka k'abana n'amashirahamwe ajeje wagateka k'abakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mbandi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Mane yakiza mustanheri wa komine Rugombo yabwijwe ijya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ntaho nikora
komine nivyihamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye cyane cyane ko basanzwe ari muryango ufite mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba rero tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohaba turaba inzira byoca mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe. Kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo. Muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.